Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Gakye neza nshuti bavandimwe, ni Eugenie Mukankusi basuhuza. Mu Rwanda ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. No mu Burundi no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mudukurikira ku mirongo migufi ya short waves. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Twaratohoje muri iyo myaka iheze abahaturira bari aborozi b'inka mu barondera ubwatsi bw'izorisha. Naho hiyongeye ko abaca makara.
Uwo ni Elia Bashingwa, baramatari w'intara ya Ruyigi mu Burundi, avuga imirwi y'abantu baza ku isonga mu kuba imbarutso y'umuriro wa Nyakanga, akaburira buri wese utazitabira kuzimya iyo miriro aho izaba yadutse ko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye imiti yiganjemo ivura malaria yari yibwe mu bubiko i Bujumbura, yafashwe na polisi, niyerekeye abaturage ba Rutsiro mu Rwanda baherutse gucutswa n'umushinga USAID tuyubake wa Caritas Rwanda wajyaga ubafasha. Turazigaruka ku buryo burambuye mu kanya, mube hafi ya radio yanyu. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Amakuru nayateguriye kandi maragezwaho na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Oriane, bwakeye neza.
Bakeneza eje ni mukankusi, ndabaramukije na mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Afrika, duhere muri Sudani yepfo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko itewe amakenga n'uburyo ibiganiro by'umwumvikano biriko biragenda muri Sudani yepfo. Amerika ivuga ko Perezida Salva Kiir n'uwo batavuga rumwe Riek Machar batariko barerekana ubutware bukwiye kugira haboneke amahoro n'intwaro ibereye mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Mu itangazo ryashikirijwe na Sarah Sanders, umuvugizi w'ibiro vya Perezida Donald Trump, Amerika ivuga iti: turacyafise amakenga yuko bashobora kutumvikana ngo bapfundike amasezerano y'amahoro agana ku nzira y'intwaro nziza mu mwanya ukwiriye. Sudani y'Epfo ni igihugu cyiyonkoye ku gihugu cya Sudani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, ariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu icyo gihugu igishasha cyadutsemo intambara kubera ukutumvikana mu buryo bwo gusangira ubutegetsi kwabaye hagati ya Perezida Kiir n'uwahoze ari cegera ciwe Machar. Impande zibiri z'abo bategetsi zahuye ku mugwa mukuru wa Khartoum mu ndwi iheze kugira bapfundike amasezerano y'amahoro, yamara ntivyakunze ko bumvikana uburyo busangira ubutegetsi bw'igihugu. Kandi naho abajejwe gutabara imbabare muri Espagne mu Iburaya baratabaye ingenzi zishika amajana umunani zariko zigerageza kujabuka uruzi Mediterane ngo zinjire mu bihugu vya Buraya mu misi ibiri iheze. Abapolisi bacungera imbibe z'igihugu cya Espagne barokoye abantu mu bwato bwari bwuzuye aho bwari bugeze ku nzuzi za Gibraltar na Alboran. Ako karere niko kegereye cyane inkombe z'inzuzi ziri hagati ya Afrika n'igihugu cya Espagne. Ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe uruja n'uruza rw'abantu ku isi rumenyesha ko abantu barenga ibihumbi cumi n'umunani bamaze gushika muri Espagne bava mu buraruko bwa Afrika muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani honyine. Igihugu cya Espagne gisigaye cyarasimbuye igihugu cy'Ubutaliyano cyo cyari gisigaye cyararengewe mu kwakira ingenzi ziva muri Afrika. Espagne ubu niyo yakira abava muri Siriya, muri Afghanistan n'ahandi baza bahunga intambara, ubukene hamwe no gushaka ubuzima bwiza mu bihugu vya Buraya. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Muri Siriya ku munsi wa gatandatu Israel yarahungishije abagira neza amajana ane na mirongo ibiri na babiri b'umugwi witwa White Helmet n'imiryango yabo ibakura mu karere kasinzikajwe n'intambara muri Siriya. Batwawe mu gihugu cya Yorodaniya mu miduga yunguruza abantu yari iherekejwe n'igipolisi cya Israel giherekejwe n'imiduga y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Igisirikare cya Israel cyasiguye ko abu araba sivire chongira chandika kurubuga rwacu rwa Twitter giti bahungishijwe mu maguru masha bakugwa mu karere karimo intambara mu buraruko bwa Syria kubera ubuzima bwabo bwari bugeramiwe gisirikare chongira kivuga giti ihungishwa ryabo banyesiriya bari bate bari barataye ingo zabo biciye baciye muri Israel ni gikogwa cyo gufasha kitari cha misi yose. White Helmets numugwi w'abanyagihugu b'abanyesiriya bihaye igikogwa cyo gutabara abasivile bagwa mu bitero byo mu kirere n'ibindi bigirwa muri icyo gihugu kuva mu mwaka wa 2013. Igisirikare cha Israel kivuga kandi ko igikogwa bakoze bagisabwe n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ibihugu vya Buraya. Amakuru y'ijwi rya Amerika arabandanya tugane muri Iran. Nyamugigima yo ku rugero rwa gatanu n'ibice icenda yaraye ibice biracika mu ntara ya Kermanshah mu burengero bwa Iran. Abajejwe gutabara imbabare bavuga ko iyo nyamugigima yakomerekeje abantu bashika ku 150 ejo ku munsi wa Mungu mu karere kari hafi y'umupaka w'igihugu cya Iran na Iraq. Piro Hossein Kolivanda, umuyobozi mukuru ajejwe ibiro byo gutabara imbabare, yabwiye shene ya televiziyo ya Leta ya Iran yuko hakomeretse abantu 146 kandi ko muri bo 21 byabaye ngombwa ko batwagwa ku bitaro. Yavuze niba harabaye abasinzuka abahasize ubuzima.
Urakoze Oyan, nshuti rero hari namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo mugejweho na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyatuvewa.com. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu karere duhereye mu Burundi. Ubutegetsi bw'intara ya Ruyigi buraburira abantu bose baba imbarutso y'imiriro ya Nyakanga cyangwa se bakarangara ntibajye kuzimya iyo miriro aho yaba yadutse. Buramatari w'intara ya Ruyigi amenyesha utazajya kuzimya umuriro aho wadutse ko azafatwa nk'umwanzi w'igihugu. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana.
Naho gushika ubu atamiriro ya Nyakanga irashobora kurandagata imisozi n'amashamba mu ntara ya Ruyigi. Abanyagihugu basabwa gukinga kugira ngo bazitire bataronegwa. Mu mwaka uheze komine Nyabitsinda yari yabaye iya mbere mu gukinga imiriro ya Nyakanga, kandi n'ubu abanyagihugu ba muri iyo komine baremeza ko biteguye guhangana n'iyo miriro. Specieuse Benda hafi ajeje umutumba wa Nyagahanda
ku bijyanye n'umuriro wa Nyakanga. Twe twatoye aka mbere mu gukingira ibidukikije mu mwaka uheze, ndibaza yuko n'ubu kwirigenda tuzogerageza tukakingira ibidukikije mu kwitaba kamo dusidukana n'iyonka mu kuzimya iyo umuriro tuzaba twumvise wadutse. Kindi tuyemeje ni uko tugiye gukomeza amanama tuyagwiza menshi ya komite ijejwe umutekano kugira ngo ducungere igitwicungere hirya no hino mu bijyanye n'ibi by'umuriro wa Nyakanga, na cyane cyane urabona ko ikirigeze imiriro ikunda kwaduka.
Iriya bashingwa buramatari w'intara ya Ruyigi aravuga imigwi y'abantu baza ku isonga kuba imbarutso y'umuriro wa Nyakanga.
Twaratohoje muri iyo myaka iheze abahaturira bari aborozi b'inka ngo barondera ubwatsi bw'inzorisha, naho hiyongeye ko abaca makara hagati yaho nyumba kumi araje uca makara wari mugabo ntiyahejeje ngo ategure ategekanye ko yokinga ntihagire umuriro waduka ahantu bariko baraca makara. Nyumba kumi kuri umutumba menya abariko baraca makara baribo umunsi umuriro uzokwaduka nibo tuzosongako.
Bamwe mu banyagihugu bagiriza umugwi w'abantu bize n'abadandaza ko iyo hageze kuzimya umuriro bo bigira sindabibazwa akagenda kuzimya abanyagihugu banciye aho. Celestin Mitabavuma ni umunyagihugu muri komine ya Nyabitsinda.
Iyo umuriro wadutse hagezeho tuvyura bene gihugu, hagenda bene gihugu batoya mugabo abo bari imbere nk'abigisha n'abandi bakora ubuzi butandukanye batari mu ntwaro bagasigara baraseka ukamenga nikintu ako rero nako twasaba ko habaye ikibazo nkisho uko bene gihugu batoya bavyutse nabo bandi ko budufata mu mugongo tukajana twese ivyo navyo vyo tunezera turi kumwe abo bafungisioneri nibambara ibirato nkivyo twambaye tukagenda twese kugwanya ugo rugamba ko kuzimya umuriro
kuri abo bose birengagiza kuja kuzimya umuriro aho wadutse buramatari w'intara ya Ruyigi bashingwa Elia agira ati
mundo umuriro waduka baguhamagara ati ngo tuze kuzimya ibara yadutse ukishinga kubonekera nta wundi mwanzi tubuze ingene waturiwe harakantu nk'umupolisi wewe haduka ikintu gitera umutekano muke bamuhamagara akarinda kugendekera ntiwabyutse kuja kuzimya umuriro tugufata yuko uri complice hanyuma amategeko akore ntihagire uburenganywa hanyuma uwakoze icaha ajyanirwa niba ari complicite niba ariwe wagize refraction canke wagizemo uruhara uhanwe n'amategeko kuko ibyo byose birategekanijwe mu mategeko
umuriro wa Nyakanga ukunze kwibonekeza mu bihe byici aho ukunda kurandagata umusozi wa Mpungwe uhanamye igisagara ca Ruyigi n'intara Kama ya Kumoso ahandi uwo muriro ukunda gukarira ni mu Ruhongore Kama rwa Ruvubu ku ruhande rwa komine ya Butezi iri mu ntara Kama ya Buyogoma mu Ruyigi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika
turacyari mu Burundi igipolisi cyafashe imiti nyinshi hibwe igizwe hanini n'ivura indwara ya malaria kumutanga mu gisagara cya Bujumbura Pierre Nkurikiye uvugira Ministeri y'umutekano yemeza ko iyo miti yibwe mu bubiko muri quartier asiatique n'abantu babanje guha ibiyobyabwenge abazamu abantu batanu bashinjwa ubwo bujura bari mu maboko ya polisi inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu uri Bujumbura Raymond Zimana
Karato ijana na 12 y'umuti kinine vura malaria blaster kwa kinine nyene cika kuri 299 maduze 18 ya kinine
Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano yemeza ko iyo miti yafatiwe mu nzu y'igorofa iri kwirubakwa muri quartier Mutanga Side kandi mu gisagara cya Bujumbura mugoroba kuwa gatandatu kiretse iyo miti igipolisi cyarafashe n'imodoka yarije kuyipakira yikura muri cyo kibanza oza naho akibandanya uyavugirwa bushikiranganze yemeza ko iyo miti yibwe mu biko bwa Abakozi Pharma mu ijoro ryo kuwa gatatu muri quartier asiatique zone Rohero komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura
ububiko bw'imiti bita Abakozi Pharma uri hariya muri asiatique ni muri Rohero nyene ariho hero hibwe iyo miti gusumara bwabaye mu ijoro ryo kwa gatatu windwe nyene ni ibintu by'imiti byinshi cyane kandi bifise n'agaciro kama miliyoni n'amamiliyoni murabona ko ari imodoka yuzuye biboneka ko byakozwe n'abantu benshi kandi bazabana amaze kubavuga bamwe bamwe bakaba rero bagiye kurondegwa kugira ngo eze bazoshe bakorerwa dosiye bashikize ubutungane
abazamu b'ubwo bubiko bari ku kazi muri iryo joro bari mu minwe y'igipolisi bemeza ko batazi ingene bashitse mu gasho Lionel Uwimana umwe muri abo avuga ko kugira bibwe bahawe icyayi n'umuntu yahoraza kubaraba abaca baratubwenge
Ntiyagurutse ku cyayi Jesse na Kimaze naragisize ngaho cyandagenda ngo giye kwishanje kuduga portail numva biranze gutambuka intambwe numva biranze cyandavuga ati uyu wewe yasigaye arakinywa wewe arapfiriye hanze cyandagaruka ndamubaza ngo meze neza ngo yego nta bizunguzungu wumva ngo ya Bugiye ndamukweze gutya ndamwinjiza indani kubera nari maze kubyikeka navuga ati aha turatewe nagiye mbona umuntu ahagwa nk'umuntu yaraborewe RDP yose jewe nagiye gusubira gutora ubwenge ndi ngaha mu gasho
igipolisi cyo kivuga ko amatohoza abandanya no kuri aba bazamu babiri kugira harabwe ko ataruhara abafise muri ubwo busuma Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe aremeza ko ubusuma nk'ubwo bwibonekeza mu gihugu agasaba abatunze ibintu by'abandi kurikanura kugira ntibagwe mu mitego y'abasuma
muri no minsi biribonekeza yuko abagizi ba nayo bakoresha biyo bya bwenge basubiye kwiyadukiza aho baza bagahendahenda munyezamu acunze ibintu bakamuhereza ifanta bakamuhereza umukate hari n'abatanga imihwi yabijya agaca tubwenge bagashaka mwibana abantu bose bazi ko bacunze ibintu by'abandi aha turiko tuvuga izonzo zo kudandarizamo turiko tuvuga amabanki komeze kurikanura kugira ngo abo babisha bakora akazi ko kuza bariba abandi batuzwe
kiretse abazamu b'ubwo bubiko babiri bari mu minwe y'igipolisi kubera ubwo busuma ubundi yafashwe n'igipolisi n'umunyenzamu w'inzu iri kumutanga yafatiwemo iyo miti n'abandi bagabo bane bafashwe bazanye umuduga wo gupakira iyo miti yari yibye. Mu gipolisi bamenyesha ko amatoza kibandanya kugira amenyekane abantu bose bafise uruhara muri ubwo busuma maze bashirwe imbere y'ubutungane. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Dukomeze noneho mu Rwanda, aho ingo zisaga 300 zo mu karere ka Rutsiro zafashwaga n'umushinga USAID tuyubake wa Caritas Rwanda zacukijwe. Bamwe mu bafashwaga bavuga ko bacukijwe nta kintu baragiraho gifatika. Ibindi Claude Ganza munyamagana yaduteguriye iyi nkuru irambuye.
Ingo 358 zo mu mirenge ya Ruhango na Nyabirasi mu karere ka Rutsiro muzari zimaze imyaka isaga 2 zitabwaho na Caritas Rwanda binyuze mu mushinga USAID twiyubake nizo zacukijwe. Ningo zahuguriye kwiteza imbere, gutegura indyo yuzuye no kwita ku isuku. Bamwe mu bagenerwa bikorwa barishimira ko byatumye bakanguka ndetse batangira kwizigamira mu matsinda y'ibimina bahereye ku mafaranga make, ku buryo ubu babona hari intambwe bateye.
Uko nari meze mbere y'icyo gihe nyine, ubu ikintu kiri kundeza imbere ni uko nzi gucuruza, mfata ibintu ngacuruza, abana bakarya neza, ngahinga imboga nyine bakarya, ndakibazo hari uko biri, hari aho byangize. Mbere ntabwo nahingira amafaranga ku buryo ugomba zina igihe cy'ijana, ariko hari igihe kijya kigera ko amaze n'5,000 ngaba nabi kwereka, bitewe n'uko ndi kuyaguza, ndi kuyafata mu tsinda ngayungukira, za nyungu zikamfasha kurera abana.
Turakoteza tukagurizanya, iyo umuntu ashatse gutanga mituweli agenda kamuguza bagahana igihe cyo kwishyura, akishyura nta kibazo. Ubukene hari igihe yenda bushobora kongera bukaza, ariko ubu ngubu ndi kubona umuryango wari umeze neza.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabirasi Bwana Mihirwa Migabo avuga ko umushinga USAID twiyubake wabafashije gukangurira abaturage guhinga uturima tw'igikoni dufashe ngo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana.
Abashyira bazi ko kuzigama ari ugushyira hambi mu kibuga n'ifaranga rimwe ryahiye. Babona ryajana munashyira ry'umumare kuryajana bibaye ibyanjye nawe ejo washyira umumare kuza muri wa mutima. N'ubu aho mwagera hari utwumba tw'igikoni twe twagari, haba ku mudugudu ahenshi turahari.
Ku rundi ruhande ariko hari abandi bacukijwe basanga igihe kitari cyakageze cyo kubacutsa, kuko basanga batarafashijwe kwifasha mu buryo bufatika. Babishingira ku kuba icyiciro barimo bataratangira gufashwa n'ubu nta urabasha gutera intambwe imwimurira mu gikurikiyeho.
Nyine baducukije, ariko nyine harimo abakiri mu buzima bubi, kubera ko nyine bafundikiye ngo turacuka na vuba tuzi ko tuzacuka, ariko nyine twumvaga twahora mu mushinga kubera ukadufasha kugira ngo twiteze imbere. Ngabagenerwa bikorwa nta kintu twabonye, twifuza ko abantu bose barangwa n'abantu bose baranga bazi ko ari ikintu cyo bari bugire. Nta kintu yigeze baduha, ntacyo, nta kintu baduha. Ikintu badufashije ni imyenda y'abanyeshuri, amakaramu n'ibikapu n'amakayi. Ntakintu baduhaye, amafaranga bigeze baduhereza kugira ngo twiteze imbere, ariko tukakwishyuza ngo wenda baduhaye amafaranga yo mu bihugu, ubu ngubu mfite ibihumbi 50 nacuruza ngongera nyine ngazagura ngingana ngagira ute niteze imbere abana banjye bakabona amaha.
Umukozi wa Caritas Rwanda mu mushinga USAID twiyubake Bwana Jambere Lauriani nawe yemera ko ubufasha batanze butavana umuturage mu cyiciro kimwe cy'ubudehe ngo bumushyire mu kindi, ariko ahamya ko hari intambwe bateye mu buryo bwo kwiteza imbere.
Nyuma y'imyaka ibiri hakozwe amasesengura agera kuri 4 agaragaza ko zimwe mu ngo zateye intambwe, izo zacutse rero kano kanya muri Rutsiro dufite ingo 358. Wenda aho ngaho nabona ko kuko icyiciro kigisaba amayindikatori mbese tuta menshi ariko dukoraho. Icyo navuga ni uko gucuka mu musiga twiyubake ni igihe rwa rugo rwashoboye gushyira mu bikorwa byibuze inama, amahugurwa n'ubwunganizi butandukanye mu buryo ibyari byateganyijwe gushyirwa mu bikorwa. Rwa rugo tumaze gushyira mu bikorwa tugasanga bigeze hejuru y'8/10 niho tuvuga ngo rwacutse.
Umushinga USAID twiyubake uvuga ko ingo 2020 zabonye serivisi z'ubukungu zijyanye no kuzigama no kugurizanya mu turere twa Ngororero, Rutsiro na Gicumbi nk'imbaraga zikoreshwa mu gufasha imiryango ikennye guhangana n'ikibazo cy'imirire mibi iviramo abana kugwingira. Ikigo cy'igihugu cy'imbonezamikurire y'abana kigaragaza ko abana bari hejuru ya 37% mu Rwanda bafite ibibazo byo kugwingira, 9% muri aba bana bafite ibiro bitajyanye n'imyaka yabo, naho 3% bo bafite ikibazo cy'inzara. Ubushakashatsi kandi bwakozwe bwerekana ko 78% by'abagore bonsa abana bari hagati y'amezi 12 na 23 bafatiye igituzuye. Iki kigo kandi kivuga ko ubushakashatsi cyakoze bugaragaza ko mu bana bavuka mu Rwanda 16% muri bo baba baragwingiye, ni mu gihe 21% by'abana bavuka mu miryango ikize cyangwa yishoboye nabo bafite ikibazo cyo kugwingira. Claude Ganza, Munyamagana, Irutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio ya Amerika.
Radio ya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, ni umwanya w'amakuru ya sport n'imikino. Duhere mu Rwanda muri kumwe na Jean Claude Munyandinda.
Mu mpira w'amaguru, imikino yo guhatanira igikombe cy'amahoro mu Rwanda igeze muri kimwe cya kane kirangiza. Mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino ibanza y'icyiciro. Kwa gatanu, ikipe ya Sunrise yatsinze Bugesera ibitego 2-0 ku kibuga cy'Inyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Kuri Stade Huye Butare mu ntara y'Amajyepfo, ikipe ya Mukura Victory Sport yatsinze Amagaju igitego 1-0. Uwo munsi kandi ikipe ya Police FC yanganyije na APR FC ubusa ku busa kuri Stade ku Kicukiro. Ejo ndi kwa gatandatu habaye umukino umwe ubera kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ikipe ya Rayon Sport yatsinze Marine FC igitego 1-0. Imikino yo kwishyura iratangira uyu munsi kwa mbere. Ikipe ya Bugesera FC irahura na Sunrise ku kibuga cy'Inyamata, naho Amagaju FC ihure na Mukura Victory Sport y'Inyamagabe. Ejo kwa kabiri, Rayon Sport izahura na Marine FC kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino uzaba usigaye uteganyijwe kwa kane w'iki cyumweru hagati ya APR FC na Police FC. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, ikipe izarokoka hagati ya Sunrise na Bugesera FC izahura n'izatsinda hagati ya Amagaju FC na Mukura Victory Sport, hanyuma ikipe izasezerera indi hagati ya Rayon Sport na Marine FC izacakirane n'ikipe izakuramo indi hagati ya APR FC na Police FC. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, hasigaye iminsi 12 gusa ngo mu Rwanda hongere hatangire byasiganwa mpuzamahanga ngaruka mwaka rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Ejo ndi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru habaye amasiganwa agamije gutegura by'umwihariko iyi Tour du Rwanda. Umuhanda wa Musanze Karongi niwo wakoreshejwe kwa gatandatu, ubwo abasore 16 bahatanye bikarangira Jean Bosco Nsengimana ariwe uje ku isonga. Ejo ku cyumweru basiganwe mu muhanda wa Karongi Rubavu, hanyuma Didier Munyaneza yegukana umwanya wa mbere, wa kabiri aba Jean Bosco Nsengimana, Patrick Byukusenge azari wa gatatu. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa volleyball, mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino ya Caredas uhuza amakipe yarangije mu myanya 4 ya mbere muri shampiyona. Kwa gatandatu buri kipe yagiye ihura n'indi, hanyuma bareba amakipe abiri ya mbere mu manota yahuriye kuri finale ejo ku cyumweru. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo hari haserutse Gisagara Volleyball Club, ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda ariyo Reg Volleyball Club, ikipe ya Kaminuza y'Ubukerarugendo UTB ndetse na APR Volleyball Club. Mu bagore, amakipe ane yahuriye muri Caredas ni Rwanda Revenue Authority, APR Volleyball Club, Ruhango Volleyball Club na Kigali Volleyball Club KVC. Nyuma y'imikino kwa gatandatu, amakipe abiri ya mbere yatsindiye itike y'umukino wa nyuma ni Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club mu bagabo, hakaba Rwanda Revenue Authority na APR Volleyball Club ku ruhande rw'amakipe y'abagore. Ejo ku cyumweru kuri finali y'abagore, ikipe ya APR Volleyball Club yatsinze Rwanda Revenue Authority amaseta 3-2. Alexis Muranga, umutoza wa APR Volleyball Club, avuga ko abakinnyi be bakina bafite ubushake ari nabyo bituma barimo gutsinda amakipe bahanganye.
Baheruka gutsinda muri rutsindwi, batsinze ejo bundi muri eliminatoire, ejo twatsinze amakipe yose tuba mbere, twababwiye ko ni gute akipe mwatsinze mutayisubira n'ubundi, bakavuga ati rwose turabikora koci, rwose pe turashimisha abafana, turashimisha abakunzi ba karibu rusange.
Iyi ntsinzi ya APR Volleyball Club yabaye nko kwihimura, kuko Rwanda Revenue Authority nayo yari yitwaye igikombe cya shampiyona. Mu makipe y'abagabo, ikipe yegukanye irushanwa rya Caredas ni Gisagara Volleyball Club yatsinze Reg Volleyball Club amaseta 3-2. Fidele Nyirimana, umutoza wa Gisagara Volleyball Club, yatubwiye ibanga yakoresheje ngo ashobore kwigobotora Reg Volleyball Club mu iseti ya gatanu y'ingorabahizi bakunze kwita Seoul.
Ni konsantrasiyo gusa, yenda wagenda Seoul ikinwa n'abantu bakuru, n'abantu bakuru ni ukwirinda gukora amakosa ya hato na hato. Reg wabonaga yanze kurekura, nawe mwe mugendane nayo, badusiga inota tuyibasiga, mugomeze muhatirize byanze bikunze birarangira tubafasha cyangwa tubatsinze. Nibyo kibaye rero ko tukomeje umutsi, bo babona ko bibanye byinshi mu bitego bya nyuma, niho muri management ibaye mu ntakintu.
Ukababwira ko iyi kipe ya Gisagara Volleyball Club ari nayo yari yatwaye igikombe cya shampiyona ya volleyball uyu mwaka. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Urakoze Jean Claude mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka nawe habahe amakuru ya sport n'imikino mu Burundi.
Kuri uwo Imana habaye urukino rwo kwishura hagati y'imigwi serukira bihugu y'u Burundi na Zambia y'abasore batarenze imyaka 20. Ugo rukino rwabere ku kibuga cy'umupira w'amaguru Urukundo cyo kumwumba mu Ntarangozi ni rumwe mu nkino zo kurondera uburenganzira bwo kuzuja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cya Afrika cyo mu mwaka 2019. Ugo rukino rwaranzwemo ishaka ryinshi ku ruhande rw'abakinnyi b'intama mu rugamba rwarangiye batsinze Chipolopolo wo muri Zambia ibitsindo bitatu ku busa ibyo bakunze b'umupira w'amaguru batari biteze kuko mu rukino rwa mbere rwabereye mu mpera z'indwi iheze irushaka muri Zambia intamba zari zatsinzwe kimwe ku busa gutyo abasore bamenyerezwa na Josele Bifubusa bakaba baraye baronse uburenganzira bwo kuzoja mu nkino za nyuma zizobera mu gihugu cya Niger mu mwaka uza wa 2019. Intamba mu rugamba zakuye mu higanwa umugwi wa Zambia warusanzwe usanganya igikombe cyo mu mwaka wa 2016. Intamba mu rugamba z'abatarenze imyaka 20 zaheruka kuja mu nkino za nyuma zo guhiganirwa igikombe cya Afrika mu 1994 mu gihugu cya Nigeria. Umupira w'amaguru kandi ihiganwa ry'imigwi y'intara y'abasore batarenze imyaka 15 yaratanguye mu mpera z'indwi twaraye turangije. Kuri wa gatandatu umugwi wa Muyinga watsinze wa Ngozi 2-1, umugwi wa Cibitoke watsinze w'intara ya Bujumbura 2-0, umugwi w'intara ya Makamba watsinze umurwi w'intara ya Bururi 4-0, umugwi wa Bubanza watsinze umurwi wa Meri ya Bujumbura igitsindo kimwe ku busa, umugwi wa Kayanza watsinze umurwi wa Kirundo 3-1, Rumonge utsinda Rutana 3-0, umugwi wa Gitega nawo utsinda umurwi wa Cankuzo 2-0. Ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu muri volleyball naho ryari rigeze mu cya kabiri kirangiza mu mpera z'indwi twaraye turangije. Ku munsi wa gatandatu ku ruhande rw'abigeme igihe cy'isaha 4 z'umusase Generalite Club watsinze New Colombe iseti 3-0, igihe cy'isaha 5 n'igice naho Muzinga watsinze Resace iseti 3-0 nyene. Kuri uyu mwana naho hatanye mu mitwe imigwi y'abasore n'abagabo. Igihe cy'isaha 4 hatanye mu mitwe Amikani na Bujumbura Uwezo wa Ndani. Amikani watsinze Bujumbura Uwezo wa Ndani iseti 3-1. Igihe cy'isaha 5 n'igice naho hatanye mu mitwe imigwi ya Rukinzo na Muzinga. Rukinzo watsinze Muzinga iseti 3-1. Ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu umupira w'amaguru umugwi ugitahukanye ucuserukira igihugu mu higanwa ry'igikombe mpuzamashyirahamwe cya Kafe. Ariko ku ruhande rwa volleyball na basketball imigwi itwaye igikombe nayiheza ngo igende. Umuyobozi ajejwe ubuhinga mu ishyirahamwe rya volleyball mu Burundi David Bigirimana akavuga ko ari icyizere ko mu myaka iri imbere imigwi ya volleyball izotwara igikombe cy'umukuru w'igihugu ishobora kuzuja mu mahiganwa ya Afrika.
Izi nkino tuko turasa nuko turasa gusozera twatanguye mu ntango za kuno kwezi hanyuma harabaye ama eliminatoire aho haje ama ekipe ashaka kubishimira 19 mu bahungu n'atatu mu bakobwa hanyuma baze eliminatoire yabaye iyo twahita mu parikaga hawe ikimu de finale haca hasigara ama ekipe 8 mu bahungu na 8 mu bakobwa hanyuma rero ubu naho tweza mu gice cya nyuma demi finale. Muri volleyball ngira ngo sicyo kimwe no muri football mugabo nk'ubu izobi ya mbere turashobora gufata tuti yoserukira nk'igihugu mu mahiganwa ya muri kano karere mugabo mwisanga muri volley izo iza mbere ziserukira igihugu mu ma club champion inkino za volley coupe du president yoyo niyo bwa mbere tuyigize uno mwaka nga dufise mugambo yuko buri mwaka zose twama tuyigira mugabe inkino za volley zose zamaze ibaho ku mwaka utashe.
Mu nkino za nyuma zo muri ino ndwi twatanguye ku ruhande rw'abigeme Muzinga uzutana mu mitwe na Generalite Club, ku ruhande rw'abagabo naho Rukinzo ukazutana mu mitwe na Amicale Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije nkabashimiye ababigizemo uruhare bose wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Facile Gebehu. Nshimiye n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Amakuru mwagejwe na Oriane Itangishaka. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. mwakoze mwese rero guhitamo kumva radio yanyu Ijwi rya Amerika mukomeze mugire ibihe byiza.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.